Mukuru w'igihugu cya Somalia yajyanye mu Burundi na bamwe mu bashikiranganji ba leta yiwe n'abakozi bakuru bakuru mu kwitangazo risozera urugendo rwiwe n'umubonano yagiranye na mugenzi we w'u Burundi ribivuga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Aho yageze nk'igihe cy'isaha 6 z'umutaga yakiriwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro. Hassan Sheikh Mohamud yaciye abandanya ubwo nyene ukirimba cya perezida Ndayishimiye. Bahejeje kubonana mwiherero Shingiro yasomeye amenyeshamakuru bimwe mu byabo bategetsi bavuganye kure y'amamikoro n'amakamera. Harimo ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Bararihamuriye ku rwego mpuzamakungu n'akarere bibafitiye inyungu bose. Harimo n'ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo na Sudani. Impande zose zumvikanye ko hakwiye gushigikirwa utwigoro tw'akarere two gushika ku muti wa politike w'amatatu n'indyane zo muri Kongo, hisunzwe amasezerano ya Nairobi na Rwanda. Ku byerekeye Sudani, abo bategetsi basabye ko intambara zihagarara.
Muhinga akaba n'umwarimu muri za kaminuza mu Rwanda, Ismael Bikanan, yigisha ibyerekeye imigenderanire mpuzamakungu hagati y'ibihugu na politiki bijana, yabwirwa ibya Amerika ko umutekano wa Kongo ari ikintu kibwirizwa kuba umutwaro w'ibihugu by'akarere kandi bikemera gukorera hamwe. Uko niko babisigurijwe ibya Amerika.
Icya mbere nge mbona kugira ngo haze umutekano ni uko hagombye kubaho ubufatanye. Ubufatanye hagati y'ibihugu byose, ari inzego z'umutekano, ari ubuyobozi.
Kubwiwe, amashyirahamwe yigenga yo mu karere ashobora kugira uruhara mu gutorera umuti ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo, agasaba ko ashyigikirwa cyane. Mugasanga n'ingorane zifatiye ku mpunzi ziva mu bihugu bya EAC n'akarere k'ibiyaga binini bya Afurika zitegerezwa kubanza kwigwa, kuko ziri mu bituma ibibazo by'umutekano biguma byiyongera muri ako gace k'umugabane wa Afurika.
Nge mbona ko sosiyete sivile yagombye kugira uruhare mu bibera muri aka gace. Ntitegereze ko imiryango mpuzamahanga, ndashaka kuvuga ituruka kure, ko ariza gukemura ibibazo biri aha ngaha. Bityo rero ubuyobozi buriho mu bihugu byacu bigomba guha uburenganzira n'ubushobozi iyi miryango, buyifasha mu kugira ngo ahabonetse ibibazo imiryango yagezemo uruhare bagerageze kubumva. Hari ikibazo rero cy'impunzi nazo ziri muri kano gace duturiye.
Batavuze mu mazina intambara ziri mu isi nk'iri hagati ya Israel n'umuhari w'intagondo wa Hamas ugendera ku mategeko akumira ya Islam mu gihugu cy'Abayahudi n'Abarabu, cyangwa ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Abakuru b'ibihugu bya Somalia n'Uburundi basabye abari mu ntambara kubahiriza amasezerano ya ONU agenga abagwana.
The two heads of state further reiterate the need of respecting the United Nations Charter, international law, relevant legal instruments.
Abakuru b'ibihugu bombi bongeye gusaba ko hubahirizwa amasezerano ya ONU, amabwirizwa mpuzamakungu mu gutorera umuti indyane ziri mu isi no kwirinda gukoresha inguvu mu gutora umuti w'ibibazo rusange bihanze isi. Basabye impande zose ziriko zirarwana mu isi guhagarika intambara vuba bwangu, kugira ngo zirokore inzira karengane z'abantu ataruhara na rumwe bafite mu byateye izo ndyane, ibituma iterambere ry'isi ribangamirwa.
Evariste Ndayishimiye n'umutumire wiwe banakeje cyane ubutwari bw'ingabo z'Abarundi, za Somalia n'ibindi bihugu bifise abasirikare mu rwego rwa Afurika rugwanya intagondwa za Al-Shabab. Uburundi nico gihugu kigira kabiri mu bifise ingabo nyinshi muri Somalia inyuma y'Uganda. Itangazo batohe nta kinini ryavuze kuri izo ngabo, naho mu minsi iheze Perezida Mohamud yari yumvikanye asaba ko igihe izo ngabo zorangiza ikiringo mu mwaka uza, nk'uko bitekanijwe ibihugu bya Afurika buseruko vyoheza bikarungika ingabo gukomeza gufasha abasirikare b'igihugu ciwe gutuza Al-Shabab. Nao kandi bitavuzwe mu itangazo, umukuru w'igihugu cya Somalia ashobora kuba yaroye mu Burundi gusaba mugenzi we Ndayishimiye asanzwe yarongoye umuryango wa Afurika y'Ubuseruko muri kino gihe kuzoshyigikira icyifuzo cy'icyo gihugu cyo kwinjira mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko ya EAC. Somalia yasabye kwinjira muri uwo muryango mu 2012, ariko ibihugu bihugize bikaba byagumanye amakenga afatiye ku bintu byinshi, harimo ukuntu byokorana ubucuruzwa n'igihugu turere tumwe tumwe twigaruriwe na Al-Shabab, ukutubahiriza agateka ka kiremwa muntu n'ubwisanzure bw'itangazamakuru, ahora amenyesha amakuru benshi bafunzwe, ukutanga uburenganzira bukwiye abagore mu bisata bitandukanye, nk'uko umwe mu bahinga bakorera ku bibazo bya EAC yabyiganijwe bya Amerika. Mu kwa mbere uyu mwaka hari umurwi w'abahinga ba EAC warungitswe muri Somalia kuraba ko ibisabwa kugira yinjire muri iryo shyirahamwe ico gihugu kivyujuje. kutasi ya chendu kukwezi ya lima rakeshi mulima hoki munama yoku la abirahamu yoku nuho tezimbele ibijanye nukoro heza wanya mitahe muli Afrika munya Kenya Peter Mazuki munya mwanga mkuru wa EAC ya buze koso maria ishobora kwe mererguwa kuwa munyuanyi wa EAC munami sanzwe ya wakuru huku izobe yarusha muli Tanzania kumagankia hezo ya minongi vina gata tumuna minongi vina kane yuku kwezi kwa tumi narimwe Mazuki yonge yeko koi bihugu uzo muhembe ja Afrika biliko vijareka ninumbero yuku yunga muli EAC ya mezako na Ethiopia ya maze kuandika isaba kwinjiramo kandi kunyuma ya Somalia tankeka na izemererwa shingiro nta bibazo byamenyesha makuru yemeye igihe yatoma itangazo kugira amenye byinshi kuri urwo rugendo naho bari benshi baba bakora itangazo makuru ujya hagati mu gihugu na mpuzamakungu eroje uri ka neza ijuja Amerika.